iwanyu muntara ejo heza nayo yakoze byinshi.
Mundire ndabaramutse ndabifurize ikaze bakunzi bacu bakunzi badusuruke ku radio Ijwi rya Amerika. Neri mwiza ndahimbawe no kubana namwe muri no gahunda y'umuziki. Uyu munsi ndabazaniye umuziki wo muri Afrika y'uburengero. Umuziki wo muri ico gice cy'Afrika twugaburamwo kubiri. Umuziki w'ikiyisilamu n'idini ririmo abantu benshi mu bihugu bigize uwo mugabane wa Afrika n'umuziki usanzwe. Uyu munsi nifuje kumvisha zimwe muri iyo muziki isanzwe. Reka ntangure ndamenyesha ko Afrika y'uburengero igizwe n'ibihugu 17. Ivyo navyo ni Senegal, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Congo, Benin, Cap Vert, Ghana, Guinée-Bissau, Gambie, Liberia, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Mauritanie na Togo. Bamwe mu baririmbyo muri ivyo bihugu vya Afrika y'uburengero barabiciye biracika. Ndabashikiriza zimwe mu ndirimbo zakunzwe cyane mwumvirize uburyohe bw'uwo muziki wo muri ico gice ca Afrika. Reka dutangure. Senegal iyo ndirimo mwumva yitwa Tadja Bon ni umuririmbyi w'umunya Senegal yitwa Ismaël Lo. Urubuga Wikipedia rutubwira ko Tadja Bon ari umunsi mukuru muri Senegal w'abana bari mu idini rya Islam. Amajambo ari muri iyo ndirimbo ahamagarira abana gusenga Allah. Umuririmbyi Ismaël Lo yayisohoye mu 1992 ikaba iri mu rurimi rwa Wolof, rurimi rusanzwe ruvugwa aho muri Senegal.
Abdu Puyambar Nyare Malaikala Hawe He Chikau Danu Sisaro Momu Munila Degam Julinga Momu Munila Degam Wanga
muri Guinée. Ubaririmbyi baho uwitwa Mori Kante yarafashije ngo muziki wo muri Guinea cyane cyane Guinea Conakry ngo umenyekane nguyu mu ndirimbo yabaye rurangiranwa yise Yeke Yeke yasohoye mu 1988 indirimbo y'urukundo yadandajwe ku nshuro zirenga miliyoni 5 muri Afrika yose. Mugihugu cha Côte d'Ivoire icyo gihugu cyo muri Afrika y'uburengero gifise abaririmbyi benshi cyane babaye rurangiranwa n'indirimbo ziryohera abazumviriza muri icyo gihugu abaririmbyi benshi baho baririmba mu rurimi rw'Igifaransa ni kubera icyo gihugu cyabise cyane iragi basiguye n'abafaransa ku ntwara ya gikoloni ndabahonje umwe muri abo baririmbyi yitwa Daouda Kone yaririmbye indirimbo La Femme de mon Patron cyangwa umugore wa databuja iyo ndirimbo yasohotse mu mwaka wa 1984 abakunzi b'umuziki wa kera baribuka inkuru iri muri iyo ndirimbo umushoferi yakunzwe n'umugore wa Sebuja Daouda Kone mu ndirimbo ziwe yavuga ibiba mu buzima La Femme de mon Patron ni Daouda Kone wo muri Côte d'Ivoire.
Diabolique, malgré leur beauté angélique, quand une femme est amoureuse, elle devient très dangereuse. La femme du patron m'a dit si je refuse, elle ira dire à son mari que c'est moi qui lui fais la cour. Même si je suis innocent, j'aurai de gros ennuis. Situation, je ne trouve pas de solution. Car dans cette affaire, moi je ne sais plus que faire. Puis dans tous les cas, je n'ai pas tellement le choix. Si je dis oui, c'est imprudent à cause du patron. Mais si je dis non à la femme, elle va se venger du fer. Que faut-il dire? Si je dis oui, si je dis non, à quelle histoire, à quelle affaire? Que faut-il faire? Oh, que faut-il faire? Kabakoye. Que faut-il faire? dit non, la femme va se venger. Oudouyer. Ah, quelle histoire, ah, quelle affaire. Que faut-il dire, que faut-il faire. Si je dis oui, si je dis non. Ah, quelle histoire, ah, quelle affaire.
Mandani izo ndirimbo zo muri Afrika y'Uburengero. Agolo ni indirimbo y'umuririmbyikazi Angelique Kidjo yamuka mu gihugu cha Benin muri Afrika y'Uburengero. Iyo ndirimbo Agolo iri mu rurimi rw'Ikiyoruba uvugwa muri Benin. Angelique Kidjo yasohoye Agolo muri 1994. Ni indirimbo y'umukurikirane gw'indirimbo yise Aye isigura ubuzima. Agolo ivuga ku ngorane y'ibidukikije. Agolo uwo ni Angelique Kidjo muri dususuruke twumvirize indirimbo zo muri Afrika y'Uburengero.
Go.
kumviriza iradiyo y'Amerika ibiganiro y'igisusuruko uyu munsi turi ko twumviriza umudiho w'indirimbo zo muri Afrika y'uburengero tuje mu gihugu cya Mali indirimbo Afrika niyo mu nyamali yitwa Salif Keita uyu numwe mu barimbyi bakomeye w'umuziki wo mu gihugu cya Mali Salif Keita agenda ni ndwara y'ubunyamwema ikitamu bujije guteza imbere muziki wo muri Mali ngo uyu mundirimbo yise Afrika yasohoye mu 95 Keita muri Afrika. Abasore Barabbas na Master Just bakomoka mu gihugu cha Togo cyo muri Afrika y'uburengero. Abo basore bahurikiye mu mugwi Tufan wabayeho kuva mu 2005. Uyo mugwi waratangukanye ubushimwe bwinshi nk'umugwi wa mbere mwiza w'abanyafrika mu 2017 nk'umugwi wa mbere w'abanyafrika baririmba mu rurimi rw'Igifaransa mu 2018. Babatazira Les Fils du Vent canke abahungu b'umuyaga. Indirimbo yabo bise C'est pas normal irarenza inshuro miliyoni 6 n'igice z'abayiravye ku rubuga YouTube.
All eyes on me.
All eyes on me.
Tout ce que je fais.
Tubandanye. Yemi Alade, Wizkid, Simi, Davido, Burnaboy, Fela Kuti, n'abandi benshi ntankeka ayo mazina murayaje mu ndirimbo z'Ikinyafrika zirimbwa cyane cyane mu rurimi rw'Icyongereza. Abo ndondaguye n'abaririmbyi bamuka mu gihugu cya Nigeria mu burengero bwa Afrika. Turetse abo, hari n'uyundi mugwi ugizwe n'abaririmbyi bamuka muri Nigeria witwa P-Square. Uwo mugwi ugizwe n'abasore babiri b'amahasa, Peter na Paul Okoye. Batanguye kumenyekana nk'umwe mu migi y'abaririmbyi b'Abanyafrika ukomeye guhera mu 2010. Baronse ubushimwe bwinshi. Ngiyi imwe mu ndirimbo zabo nibaza ko mwibuka, yitwa No One Like You, yasohotse mu 2011. Indirimbo y'urukundo, amasanamu yayo yerekana bariko bagira ubugeni. No One Like You, indirimbo ya P-Square n'abasore babiri, Peter na Paul Okoye.
You're my one and only, the only one that I'm missing. Where they bring me joy and blessings, you know that I love you, and I can't wait to say I do. But before we walk down the aisle, I just wanna let you know that you're the finest. May you be the finest thing I've seen. You're the brightest. The way you do shine and bling like me. You're the highest. When it comes to acting, you're the is my only one lover. Girl, I just wanna let you know that no one be like you. See, I don't go different places, I've seen many faces. No one be like you. So they can't replace you, cause you are a blessing. No one be like you. You're driving me crazy, cause you are my baby. No one be like you.
Afrika y'uburengero, igihugu cha Cape Verde nacyo nyene cyarasohoye abaririmbyi benshi. Icyo gihugu kiri mu ibahari Atlantique. Muri icyo gihugu bavuga cyane cyane indimi zibiri, igiportugal n'igicreole. Mu ndirimbo zo muri icyo gihugu cha Cape Verde nabahitiyemo Sodade, indirimbo y'umuririmbyikazi rurangiranwa Cesaria Evora. Sodade muri rurimi rw'igicreole cyo muri Cape Verde bisigura agahinda umuntu agira iyo yavuye mu gihugu cy'amavukiro. Iyo ndirimbo irimo inkuru y'ugutandukana kw'abantu babiri bakundana. Umufasoni Cesaria Evora yisohoye mu 1992, nawe yitaba Imana itariki 17 ukwezi kwa 12 mu 2011. Sodade ni Cesaria Evora.
Pasándome soda, 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 es mi eterna sunny cloud.
Dusuke ndangirize kuri ndirimbo Wari Bana ni ya Seydou Kone umunya Cote d'Ivoire azwi cyane ku izina ry'ubuhanzi nka Alpha Blondy abakunzi b'umudiho wa reggae muhimbagwe ndabivuze ko gahunda y'umuziki ku ya Radio y'America uyu munsi twarabiye hamwe zimwe mu ndirimbo zikomoka canke zaririmbwe n'abaririmbyi bo mu bihugu bya Afrika y'uburengero nizere ko mwahimbawe akanya katubanye gato twari kumviriza n'izindi nyinshi nari mwiza nzogaruka vuba irirwa na mahoro ahiwanyu na gasaga.
Yere kumutima